Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muje uteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Bamfatiye Bugande batujyana ku ngufu rero twagarukiye muri Libya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu Cyongereza. RF wahingire Foreign Six Mark Day narakibagiwe.
Uyu ni Mutama Rwabigabo aba mu karere ka Muhango avugwa ko ariwe munyarwanda afite imyaka myinshi kurusha abanyarwanda bose nkuko abitangaza ngo ashobora kuba afite imyaka 113. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ihagarikwa rya Aloys Habimana arongoye ishyirahamwe Frontline Defenders hamwe n'inkuru yerekeye isozerwa y'isiganwa ry'amakinga Championnat d'Afrique yari imaze iminsi itanu bibera mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Mwanamutse neza Aloys, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ibimenyeshamakuru mu gihugu cy'Uburusiya bitangaza ko umuntu yitwaje inkoho yarashe abantu bari bavuye gusenga mu buraruko bw'intara ya Kokase ni ya Dagestan na yica abantu batanu, abandi batanu barakomereka. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abarusiya TASS ryatangaje ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi w'Imana hanze y'urusengero ruri mu gisagara cya Kizliare. Uwo mwicanyi yaciye araswa n'igipolisi. Uwo mwicanyi rero yaba muri iyo ntara kandi izina ryiwe ntiryatangajwe nk'uko itorokanizo ry'amakuru ry'Abarusiya TASS ribandanya ribivuga. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu watangaje ko ari wo wabarashe ariko nta vyemeza washikirije. Indege ya Irani yarahanutse mu misozi yahitwa Zagros mu bumanuko bw'igihugu, abantu 65 barimwo barapfa bishyirizwa nk'itorokanizo ry'amakuru rya Irane Irina. Amakuru yo hambere yavuga ko 36 ari bo bari muri iyo ndege. Iyo ndege yandurutse iva i Teherani ku murwa mukuru ejo ku munsi w'Imana mu gatondo yerekeza mu gisagara cya Yasuje mu ntara ya Isfahane. Ni kirere kingana n'ibirometero 560. Ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge muri Irani rimenyesha ko ryarungitse abatabara ariko ibihe byari bimeze nabi ku buryo kajugujugu itabashije kurwa hafi yaho iyo ndege yasandabiye. Muri Afrika, Perezida Murambabarira wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo ku munsi w'Imana yaragendeye urugo rwahoze ari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Morgan Tsvangirai aheruka kwitaba Imana. Yagiye guhoza umuryango wiwe, yahaboneye n'akaryo ko gusaba ko hoba ubumwe mu gihugu mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe barushiriza kurondera ubutegetsi n'inguvu. Emerson Mnangagwa yemeye ko leta rongoye izo riha uburyo bw'amafaranga yakoreshejwe mu bitaro hamwe no gushingura Tsvangirai yishwe n'indwara ya kanseri mu ndwi iheze mu gihugu cya kibanyi cya Afrika y'Epfo. Ikiziga cya Tsvangirai cyashikanywe ku murwa mukuru Harare ku munsi wa gatanu mu nyuma kijyanwa mu ikambi ya gisirikare aho kizoguma gushika kuri uyu wa mbere ahatekanijwe ko ababyifuza bajya kumusezera ubwa nyuma. Hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Donald Trump yarifatiye mu gahanga ibiro by'inyamiramabi FBI kuba bitabashije gufata nkama amakuru byahawe yerekeye umusore w'imyaka 19 aheruka kwiha inkumbi ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Florida mu ndwi iheze. Trump abanegura avuga ati batakaza umwanya ku matohoza y'Uburusiya bukekwa kuba bwarakoranye n'abanyegereye mu guhungabanya amatora kandi ataco bazokuramwo. Ku munsi wa gatanu ibiro FBI byaremanze ko bitahaye agaciro amakuru byaronse mu kwezi kwa mbere kuri uwo musore Nicolas Cruz n'umugambi wiwe indwi zitandatu imbere y'uko yica abantu 17 kwishuri gisumbuye Marjorie Stoneman Douglas ni mu gisagara cha Parkland muri leta ya Florida. Mushiranganje ubutungane muri leta z'umwe za America Jeff Sessions yategetse gutohoza ingene ubushiranganje arongoye hamwe n'ibiro FBI yitabira ka mu bitewe n'abanyagihugu iyo baronse rero amakuru y'abafise imigambi yo kwica abantu kivunga nk'ibiherutse kuba. Tugarutse muri Afrika abategetsi ba Sudan bararekuye ejo ku munsi w'Imana abantu barenga 10 barimo batavuga rumwe na leta bari bahagaritswe mu kwezi guheze mu myerekano yamiriza iduzwa ry'ibiciro muri ico gihugu. Abarekuwe barekuwe inyuma y'iminsi 3 ambasade ya leta z'umwe za Amerika i Khartoum ineguye ifungwa ryabo aho yavuze ko bafunzwe mu buryo butubahirije agateka ka zina muntu. Mubarekuwe ejo ku munsi w'Imana harimo Fadlala Nasser hamwe na Sarah Nujdala ni bo mu mugambwe utavuga rumwe na leta ya Sudani hamwe na Amal Habani wo mu mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere imyerekano yiyamiriza iduzwa ry'ibiciro yaraburijwemo n'igipolisi mu bisagara bitari bike muri ico gihugu cya Sudani. Indongozi nyinshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abaharanira agateka ka muntu eka n'abamenyesha makuru bariko barakurikirana iyo myerekano barafunzwe ariko bamwe muri bo bahavuye bari kugwa haheze iminsi mike.
Urakoze ya Loise kumakuru hejeje kudushikiriza. Abarita Imana serukira ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho agashakazira muntu Frontline Defenders muri Afrika mu seruku n'iyamaja epfo yarahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu uheze. Iryo shyirahamwe rije ku munsi wa mungu ryarasohoye itangazo risaba kuyo mugabo afise ubwenegihugu bw'u Rwanda hamwe n'uwundi muntu bafunganywe borekurwa atakirinze gusabwa. Ni inkuru ya Eloge uri Kaneza umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Mu itangazo ishyirahamwe Frontline Defenders ryasohoye kuri uyu wa gatandatu mu ijoro ryemeza ko Aloise Habimana twari igisata cyaryo muri Afurika y'ubuseruko n'ubumanuko yahagarikiwe kuri uyu wa gatandatu nyene ku butaka bw'u Burundi mu burengero bw'ico gihugu nk'igihe cy'isaha 6 z'umutaga. Iyo tangazo rivuga ko uwo mugabo afite ubwenegihugu bw'u Rwanda yafashwe ari kumwe n'undi muntu berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ishyirahamwe Frontline Defenders zimenyesha ko bamwe mu bahanzi hagati y'akazi na muntu mu Burundi baribwiye ko Habimana yahagarikiwe muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura imbere yo gusubizwa ku mugwa mukuru Bujumbura. Ayo makuru iryo shyirahamwe ryahawe yongera ko kandi ko uwo mukozi waryo afungiwe mu iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Gushika ubu Frontline Defenders zisigura ko atayandi makuru ahagije rifite ryotanga ku bijyanye n'aho Aloise Habimana afungiwe cyangwa uko amerewe. Gusa rimenyesha ko iteye umutima uhagaze n'ivyamubaye ko we n'uwundi muntu bari kumwe rishimangira ko uwo mwitwarariko ributewe ahanini n'uko iperereza ry'u Burundi ryagirijwe akatari gake guhohotera batavuganwa n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira agati y'akazi na muntu. Iryo shyirahamwe risaba abategetsi b'u Burundi kurekura umukozi waryo atakirinze gusabwa kubahiriza no gusonera agateka n'uburenganzira bigenga abafungwa n'abanyororo nk'uko biri mu ngingo ya 43 akarongo gakitse 173 yemejwe n'inama ya bose ONU yo kuwa 9 ukwezi kwa 12 1988 hamwe no kureka gutoteza abaharanira agateka akazi na muntu mu Burundi harimo no kutabakurikirana mu butungano agasaki isaki. Kuri uyu w'Imana Ed O'Donovan atwara igisata cyo gutabara n'ifashanyo muri Frontline Defenders mu butumwa bugufi bwanditse yabwiye ijwi rya Amerika ko Aloise Habimana n'umuntu bafatanywe bahagaritswe mu gihe bariko barengana baca ku butaka bw'u Burundi baje buvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubonana n'abaharanira agati y'akazi na muntu muri ako karere kugira ngo bavugane ku bintu bitandukanye bihari ubu. Uyu munsi kandi amashyirahamwe arenga 20 haranira agati y'akazi na muntu muri Afurika y'ubuseruko yatanguje urugamba yitiriye Release Aloise Habimana canke Rekura Aloise Habimana. Ruth Mombi umwe mu batanguje iyo sekeza yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ati nk'abahanira agati y'akazi na muntu nta yindi ntererano dufite twotanga twavuye hasi kugira ngo twerekane kandi ko Aloise Habimana afise uwundi muryango wagutse. sumunyagwanda gusa nkuko benshi bavyiyumvira ahubwo no munyagihugu w'isi yose wa mukenyezi yemeza kwa hanini icyamutumye we n'abagenzi be gutanguza urwo rugamba hari ubutwari Habimana adasiba kwerekana mu kazi kiwe ka misi yose mu gufasha inzira karengane n'amashyirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu. Ayo mashyirahamwe ateganya mbere kuri uyu wa mbere kujana urwandiko muri ambasade y'u Burundi Nairobi rusaba irekurwa rya mugenzi wabo hamwe yo bagifunzwe. Imbere yo kuja gukorera iryo shyirahamwe risicicaro mu gihugu cya Ireland mu mwaka w'2012 Aloise Habimana yahoze ari cegera c'umuyobozi w'igisata cya Human Rights ku mugabane wa Afrika yarakoreye yongera tohoza ku mabi niho nyangwa ry'agateka kazina muntu vyerekeye cyane cyane igihugu ciwe c'u Rwanda avukamwo. Gushika ubu inzego z'umutekano z'u Burundi ntaco zidashikiriza ku bijanye n'ifatwa ryiwe. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majepfo haravugwa umutamashora kuba ari mu bakuze kurusha abandi mu Rwanda. Rwabigabo avuga ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari umusore. Uyo mutama avuga ko yarwanye intambara ya kabiri isi yose arwanya Hitler. Ni inkuru y'umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali asumutakabonye.
Ni mu gihe cya saa tanu z'amanywa turi mu murenge wa Ruhango mu rugo rw'umusaza Rwabigabo. Uyu musaza bivugwa ko afite imyaka 113 ashobora kuba ari mu bakuze u Rwanda rufite. Ni muri bake bemeza ko barwanye intambara ya kabiri y'isi nubwo atabona ariko aracyafite ubwenge bwose. Tazi imyaka ye neza ariko avuga ko yabyirutse ku ngoma y'umwami Musinga. Dukurikije amateka, ingoma ya Musinga ihera kuva mu mwaka 1896 ikagera mu 1931. Ucishirije ko yivugira ko ku ngoma y'umwami Musinga yari umusore wasanga yaravutse nko mu 1910 bivuze ko afite imyaka hafi 110. Nubwo akuze cyane aracyibuka intambara y'Hitler yarwanye.
Bamfatiye Bugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri Libya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu Cyongereza RF wahingire 4 and 6 mark 10 narakibagiwe.
Babitwigishaga
mu Giswahili basobanurira
mu Giswahili mu Giki
kuvuga ngo fowen no kuvuga ngo cyende tambuka sigis ni mark 10 munyine ya gisirikare.
Uragenda wabwiwe n'iki ko wageze muri Libya?
Nabwo nuko twahamaze igihe tugeze muri Libya intambara y'Abongereza n'Abadage yari inkazi. Ubwo rero twebwe rero twari ababongereza.
None se wari umwari muyobowe nande mu rugamba?
Ku rugamba nawitwa Gasorini yari mu Kikuyu.
None se ko yavugaga mu Cyongereza mwarabimenyaga?
Babisobanuraga mu Giswahili.
Giswahili wari ukizi?
Igiswahili abari zapo abari ya kushinda twende msore salama salama na baada ya salama.
Nuko rero intambara wimaze mu gihe kingana iki?
Twamaze mu mwaka umwe.
Nta bapfuye mwajyanye mu ntambara?
Barapfuye. Urabona kaguru kanjye uko kabaye.
Aha ni amasasu?
Ni amasasu. Cyahise hano na urarimo. Noneho duhinguka hano rero riramenya.
Ubu iki gisebe kimaze imyaka 60 ntikirakira?
Ntikirakira.
Hari uwashidikanya ku mvugo y'uyu musaza Rwabigabo ugereranije n'imyaka ishize ariko Profeseri Kayishema Yohani Maria Viani umwarimu mu ishuri rikuru ry'inderabarezi usobanukiwe n'amateka yatubwiye ko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka 1939 ikageza mu mwaka 1945. Uyu mwarimu ibisobanuro bye ntibitandukanye n'ibya Muzehe Rwabigabo watubwiye ko iyi ntambara yatewe n'Abadage ndetse n'uwari ku isonga ryabo y'Itireri. Gusa Kayishema nk'umwarimu avuga impamvu y'intambara yavuye i Burayi ikagera no mu bihugu bya Afurika ari naho Muzehe Rwabigabo yarwaniye.
Ko byaje ni ukubera ubukoroni. Icyo gihe Ubudage nibwo bwari bufashe u Rwanda n'u Burundi na Tanzania, naho Ubwongereza bugafata Ubuganda na Kenya, naho Ububiligi bukaba bufite Congo. Ubwo rero iyo ntambara yaberaga mu Burayi byageze aho ngaho iza no mu makoloni y'ibyo bihugu. Abadage rero barareba kurwana iyo ntambara, nabo Babiligi bashyiramo noneho nabo bategeka abirabura kugira ngo nabo babafashe nyine kurwana.
Uwo musaza we yambwiye ko yafatiye Uganda, ubwo nukuvuga ahubwo ngo yagiye kurwanya Hitler, yagiye ku ruhande mbese Uganda yambwiye ko bari bakoronijwe n'Abongereza, ubwo nukuvuga ngo yagiye ku ruhande kuko yambwiye ati twarwanaga na Hitler, twarwanaga n'ifoto ye.
Abongereza nabo bafashe abantu barwanira aha Ubwongereza barwanya izo ndugaruga zari z'Abadage.
Muzehe Rwabigabo nubwo hashize imyaka isaga 70 avuye muri iyi ntambara arakibuka byinshi kuri yo.
Twabonaga n'ifoto ye, ntabwo ari we kubwite, ni igifoto cyo cy'abagariya kikiyeba nk'urusimbu.
Ese mwabaga murasana n'abandi?
N'abatariyani, bari batariyani rero baranishijwe. Iyo umugani bajya bacanwa naye n'umukono kamapatariyani.
Ngo
nayo ni wa mukono kamatariyani.
Ubu imbunda uzi kuyikoraho?
Mfite kamasota ariko nagakoresha.
N'ubu munsi?
Nagakoresha.
Uyu musaza watunze abagore babiri, uwa mbere yitabye Imana bamaranye imyaka isaga 40, yaje gushaka undi arusha imyaka igera kuri 50, uwavuga ko afite abana bagera kuri 13 nubwo we atabibuka. Uyu musaza Rwabigabo nta bundi bumuga afite usibye igisebe afite ku kaguru yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi, ubundi yemeza ko usibye imibereho y'umwugarije nta kindi arwara.
Ntabyaye ntihenyezwa na muyikane na nyiramutarutwa ni benshi.
Ubu se umuntu yavuga ngo ushaje uti imibereho yawe imeze iki?
Imibereho yanjye niy'ubutindi ntabwo se nikigiye kukubeshya, naho ubundi sinkireba. Ubu ni wampereze noti ngo nyimenye nshaje nabi, nifuza nk'uwampa naho wampana n'igihumbi nako mayombi ntungwa n'amata buri munsi ritiro niri ntunga kubera ko ntakirya cyane, iby'ibiryo ntacyo byifuzaho cyane. Iyo mbonye mu mata mba ngeze hehe?
Uwavuga ko Muzehe Rwabigabo ashobora kuba mu ba mbere bakuze mu Rwanda ntiyabaciye kure y'ukuri, nubwo nta bushakashatsi bwakozwe bibigaragaza. Amateka ye agaragaza ko ari mu bakuru u Rwanda rufite. Asobanura adategwa ko azi ingoma y'umwami Musinga, akamenya Rudahigwa, akamenya Kigeli, mu baperezida bayoboye u Rwanda kuva rwabona ubwigenge. Muzehe Rwabigabo abazi bose kuva kuri Mbonyumutwa kugeza kuri Perezida Paul Kagame. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu Karere ka Ruhango, mu Ntara y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Urabona umwanya w'amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Rwanda shampiyona ya Afurika mu mukino wo gusiganwa n'amakinga yari imaze iminsi itanu ibera mu Rwanda yarasozerewe ejo ku munsi wa Mungu. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda yaratwikiranye iryo higanwa. Reka tumutege amatwi.
Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea, ubwo umukinnyi Emmanuel Gebrexavier ukomoka muri icyo gihugu yaramaze kwegukana isiganwa ry'amagare rya shampiyona ya Afurika mu cyiciro cy'abagabo uyu munsi ku cyumweru hasozwa aya marushanwa yaramaze iminsi itanu abera mu Rwanda. Umunsi wa nyuma wari wahariwe abakinnyi bakuru ndetse n'abatarengeje imyaka 23 mu rwego rw'abagabo. Abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali, bakoze urugendo rw'ibirometero 156. Emmanuel Gebrexavier yarukoreshejemo amasaha 3, iminota 56 n'amasegonda 29, aza ku isonga arushije mwene wabo Eyob Metkel wamukurikiye ku mwanya wa kabiri, umunota umwe n'amasegonda 53. Wabaye wa gatatu umunyarigeriya Azedine Lagab, naho umunyarwanda wabonye umwanya wa hafi ni Areruya Joseph wahageze ari uwa gatandatu. Byatumye ariko ahita yegukana umudari wa zahabu mu bakinnyi bari hasi imyaka 23. Areruya aravuga uko yakiriye uwo mwanya mwiza, anagira ibyo asobanura ku mpamvu bagenzi be bananiwe kwitwara neza mu cyiciro cy'abakuru.
Mbere na mbere ndishimye cyane, nanezerewe kuba ari indi ntambwe maze kwisumburaho, kuko imyaka yabanje ntabwo twajyaga dutwara imidari ya zahabu muri Londres, none bibayeho turabitwaye muri Antwerp, bitwereka ko muyindi myaka izaza ko tuzaje tunayitwara muri elite ntabwo namenye cyane cyabayeho gusa nuko gusa igare ni igare ni mukino n'umukino ukoresha imbaraga ejo ushaka kubumeze neza murabizi ko basiko yari aje muri top 3 muri city ariko uyu munsi ntabwo byabayeho anadiriye twaragerageje gukora mu minsi ya mbere ntabwo igihe cyose iminsi yari sa kuko igare ni ikintu kivuna ntabwo namenya ngo yari ameze ate kuko igare hari igihe uryuhura n'ibibazo ugeze muri competition kandi warumeze neza mbere ngo ngubwo ndakeka ari ibibazo byaje kubabaho bijyanye n'umubiri wabo bigatuma batitwara neza
muri iyi shampiyona ya Afurika mu mukino wo gusiganwa ku magare yarangiye mu bihugu 22 byari byaserutse Eritrea niyo yarangije ari iya mbere mu midari kuko yatahukanye 20 harimo 10 ya zahabu ku mwanya wa kabiri haje Ethiopia n'imidari 13 irimo 3 ya zahabu u Rwanda n'urwa gatatu rukagira imidari 10 irimo imidari 3 ya zahabu mu gusoza iyi shampiyona kandi impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare muri Afurika yahaye igihembo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana kubera uruhare rwe mu guteza imbere uyu mukino uyu muyobozi avuga ko iki gihembo atari cyo wenyine ahubwo ngo n'icy'abanyarwanda bose
nabyakiriye neza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare muri Afurika naho bafatanyije barabonye ko umukino w'amagare wateye imbere mu Rwanda muri iyi myaka mikeya ku buryo u Rwanda rwashoboye guca ku bihugu byinshi byari byarakataje mu mukino w'amagare icyo rero ni igikorwa cyiza twishimiye cyo gukomeza kudutera akanyabugabo nkaba numva rero ari jyewe na bagenzi banjye ntabwo ari ku giti cyanjye genyine dufite team dukorana dufite ubuyobozi budutera inkunga budufasha butuba hafi iyi medaille baduhaye cyangwa se iki gihembo ni cyacu twese ni cy'abantu bose ni cy'abakinnyi abakinnyi bacu bamaze iminsi bitwara neza byose rero barabibonye barabishima nanjye nkaba mbashimiye
nyuma y'irisiganwa rikomeye ribereye mu Rwanda irindi ritegerejwe mu mezi ya vuba ni Tour du Rwanda izaba mu kwezi kwa munani yari Claude Munyandinda i Kigali
ubu naho dukurikire mu Burundi twumvirize amakuru ya sport twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikubanya
ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yitiriwe ikinyobwa Primus ryari rigeze mu mpera z'imwe twari turangije ku munsi wa 19 buhiganwa inkino zitandatu nizo zabaye ku bibuga bitandukanye kuri uwa gatandatu ku kibuga agasaka c'ingozi Ngozi City wakiriye Atletico Olympique y'i Bujumbura umugwi Ngozi City uri imbere y'abakunzi bawo nibo batahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Atletico Olympique kuri Stade Gitega Flambeau du Centre wo muri iyo ntara wakiriye Delta Star Gatumba mu ntara ya Bujumbura Flambeau du Centre watekereye Delta Star ibitsindo bitatu ku busa ku kibuga cyitiriwe umugano wa Ruduviko rwa Gasore habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Buja City na Les Jeunes Athletiques yose yo mu gisagara cya Bujumbura Buja City niwe watahukanye intsinzi mu gutsinda Les Jeunes Athletiques bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha 10 naho hatanye mu mitwe Interstar na Le Lier na nyine yose yo mu gisagara cya Bujumbura Interstar niwe watahukanye intsinzi yakime ku busa bwa Lelier kuri w'Imana habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundo iri muri commune Mumba intara Ngozi Messager Ngozi wakiriye Aigle Noir w'Imakamba umurwi Messager Ngozi niwe watahukanye intsinzi yakime ku busa bwa Aigle Noir kuri Stade Pese rwa Gasore naho Vitaro wo mu gisagara cya Bujumbura wakiriye Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ubwo rukino warangiye ku ntsinzi ya Vitaro igitsindo kime ku busa bwa Flambeau de l'Est ubwo rukino wabaye umugwi Vitaro umaze indwi imwe gusa wasubiriye kumenyerezwa na Gilbert Kanyankore batazira Yaounde inyuma y'imyaka ibiri abarongoye uyu murwi bamusezereye abakunzi ba Vitaro bakinguruka igaruka ry'uwo batazira Yaounde
nukuri nanezerewe cyane kandi nawe uri kuraraba umunezero uri hano ku kibuga kuri stade nawe urabona yuko ari ibintu biryoshye cyane abantu ntibari bageruke kuza kuzura muri stade nk'uku nawe urazi impande n'impande urabona ko abantu ari benshi cyane kandi ikindi cyatunezeje cyane ni uko n'uwo mugwi bawugarukanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura
mbega none ko Yaounde yari yarirukanywe ubu unjye akaba agarutse urabishimira rero abarongozi ba Vitaro kubona bamugarukanye
cyane gose n'ukuri bagize icyo bamara cyane
wumva uti rero hari ikigiye guhinduka Vitaro igiye gusubirana amateka
cyane gose ubu igiye kuba Vitaro ya kera rero hajya bari barayise n'ukuri ubu igiye kuba Vitaro
uwasubiriye kumenyereza umugwi Vitaro nabo nyine yagaragaje umunezero kuri w'Imana abakinnyi biwe bahejeje gutsinda Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi Gilbert Kanyankore avuga ko agarukanye intsinzi muri Vitaro
n'umunezero mwinshi ndiyumva umunezero kubera victoire ya mbere ngarutse nga mu rwi ni byiza cyane no kuvuga ko banyakiriye neza mugabo urukino rwego rwa rukomeye cyane cyane mu gice cya kabiri iriya ekipe yakinnye neza batugoye
mugabo cyangwa cyarama amanota atatu batangure nanje dutangure neza
kugaruka kwa Yaunde muri Vitaro ufisiye nsigo
nabaye ibintu d'ordre technique ntabwo navuye muri Vitaro n'umunsi wari mweje umutima wari uhari igihe cyose nari ngaha cyangwa ndi mu Rwanda cyangwa ndi Uganda umutima wanjye wari uri muri equipe ubwo bwose nari mu Burundi sinigeze nsiba na Vitaro sinigeze nsiba kuvugana na president wa Vitaro n'abakunzi ba Vitaro yo ngize imana gutya president ambwira ati turagusabye ugaruke mu ngwi cyangwa ugaruka n'umutima mwiza rwose
Gilbert Kanyankore muzanye iki muri Vitaro
njyewe uko mbitekereza ndeke kubivuga muzo bwibonera icyo nzi nuko nzanye indi shusho mwahora mubona ngira ngo niwe mwabibonye aba bantu nimo baheruka kuri stade ubwo rero ko ubu Vitaro giye gusubira kuba Vitaro mwiya ngende aho
tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru kuri ubu wa gatatu bitekanijwe ko imigwi ibiri iserukira Burundi mu mahiganwa ya Afrika izokina inkino zo gusubiza ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore mu ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere wayo muri Afrika Didier Ridike Burundi Sport for Africa uzakira Rayon Sport wo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu rukino rwabereye i Kigali haraheze imisi munani iyo migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi ku rundi ruhande naho atagihindutse Olympic Star uzoburi wa gadugu gukina urukino rwo gusubiza muri rya higanwa ry'igikombe cya CAF Coupe de la Confederation mu rukino rwa Fazale waheruka kubera Bujumbura Olympic Star wari wanganije ubusa ku bundi na Etoile Filante wo muri Burkina Faso Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza byimvuye bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga yise igihugu cya Iran igihugu giteye amakenga mu bijyanye no kwihanganirana hamwe no kurengera ukwishyira no kwizera mu bijyanye no kwizera. Yongeye ko ashinitse yuko ukwishyira no kwizana mu bijyanye no kwizera bitifashe neza na gato muri Iran. Abahani ya gateka kazi na muntu batangaza ko Shamerame Isavi umutambukanyi wa Victor Beth Tamraz yahoze ayoboye ishengero ry'abapantekote babanye Asiria baba muri Iran yakorewe itotezwa rihagaze ku kwemera kwiwe yarabifungiwe imyaka itanu yagirizwa ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwezi kw'indwi umugabo wiwe yakiriwe urubanza rw'imyaka cumi ku byaha bijyanye n'ivyo umuhungu wabo nawe nyene bamwagiriza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera ukwemera kwiwe hamwe n'ibikorwa bya se amubyara abakurikiranira hafi ibijyanye n'agateka ka muntu bavuga ko abahindura idini bakaba abakristu ubuzima bwabo bubandanye kugera migwa mu mwaka uheze harafunzwe abakristu bashika kuri cumi baciriwe urubanza rwo gufungwa ikiringo kirekire itotezwa ry'abo mu idini ry'ababahayi naryo nyene rirabandanya Ikigo cereke ya gateka ka muntu muri Iran gitangaza ko Azita Rafizadeh umwigisha w'abanyabahayi yabwiwe ko inzira imwe yonyene yotuma arekugwa ari uko yokwihana agasaba imbabazi kuko ba yaratanze inyigisho z'abanyabahayi ku mbuga ngurukana bumenyi we n'umugabo wiwe Paiman Kuskbagi Vempi basanzwe batanga inyigisho z'ababahayi kuva mu mwaka w'2015 bagiriwe ibyaha byo guhungabanya umutekano mu gihugu kandi bitwa ko ari umugwi utemewe n'amategeko nk'uko byashikirijwe na Donald Trump ku munsi wo guhimbaza ukwishyira no kwizana mu kwemera no kwizera ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere Amerika ni ntwari mu bijyanye n'ukwishyira n'ukwizana kw'amadini akavuga ati nitubona ko Amerika ariyo yonyine ifise uburyo bumwe bwo kwiyumvira ati tuzokora ibyo dushoboye byose kukugumya umutwaro wo kugenduza no gushiraho amategeko yo kugwanya ikumira ry'uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu byerekeye ukwemera muri ako kiguro twizera yuko muri kazoza hazogiraho buri muntu wese azobasha gukurikira icyo umutima umutegetse agasenga bivuye ku kwemera kwiwe
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tubone yo kandi akanya ko gushimira Angela New York yadufashe mu nyabwo y'izuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloisa Bigirimana. mwakoze kudutega batwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.